Iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabaramukije ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavuga hirya no hino ku isi. Turashikizwa na Alice Bigirimana. Alice micro ni yawe.
Urakoze Fidele. Hano muri Amerika umugwi wigenga w'abahinga b'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA waratoye uremera ikoreshwa ry'urundi rucanco rwa COVID-19 rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti ryo muri Amerika Moderna. Ni inyuma y'indwi FDA kandi yemeje ikoreshwa ry'urucanco rwa mbere mu buryo bwihuta rwakozwe n'amahinguriro Pfizer na BioNTech. Iyi nkuru y'urucanco rushyashya itangajwe Amerika ishyize ku bantu hafi 310,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera nk'uko bishyikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Iyo kaminuza nyine ivuga ko Abanyamerika barenga 17,000,000 bamaze kwandura COVID-19. Ikigo kijeje kwemeza ikoreshwa ry'imiti n'ibifungurwa FDA kishobora kwemeza ku mugaragaro ikoreshwa ryihuta ry'urwo rucanco kuri uyu wa gatanu. Ni kwemezwa ihinguriro ry'imiti Moderna ishobora kuzoca ritangura kurunga ikincancu hafi 60,000,000 abambere bazozihabwa n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abasaza baba mu mazu y'abageze mu zabukuru. Uramatari wa leta ya Katsina muri Nigeria yavuze ko abana b'abahungu 344 barekuwe ejo ku munsi wa kane inyuma y'indwi banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bakuwe ku ishuri bigako. Ariko bamwe ntibaraboneka nk'uko buramatari Aminu Bello Masari yabibwiye televiziyo ya leta. Umuvugizi wa leta ya Nigeria Abdul Labara yavuze ko abo bana b'abahungu babonetse baci batwagwa mu gisagara cya Katsina guhuzwa n'imiryango yabo. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku ishuri ryo mu gisagara cya Kankara cyatanguye kwegekwa kubicanyi bamaze imyaka batoteza kandi batera ubwoba abanyagihugu muri ako karere. Ariko mu nyuma umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram wahavuye uciyitirira. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko ryatororokanije 35,600,000 by'amadolari yo gufasha abantu bakozwe ko mu buryo ubu cyangwa ubundi n'intambara yabaye mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Abantu hafi 50,000 bo muri iyo ntara bahungiye mu gihugu kibanyi cya Sudani mu gihe abandi bahungiye mu gihugu hagati kuva iyo migwano yaduka mu kwezi guheze. ONU yavuze ejo ku munsi wa kane kwamwe muri ayo mafaranga azofasha impunzi ziri muri Sudani mu gihe yasigaye azofasha abasigaye muri Tigre. Tukarutse muri Amerika abagabo batandatu baragiriwe ibyaha ejo ku munsi wa kane byo kugira umugambi wo kunyuruza buramatari wa leta ya Michigan Gretchen Whitmer. Bari mu mugwi w'abanywanyi ba Perezida Donald Trump bari barashabujwe n'ingingo uwo buramatari yafashe zo kugara imirimo kugira ikiza cya COVID-19 kigwanywe. Umushikiriza manza mukuru wa leta ya Michigan Andrew Burke yavuze ko icyaha gikomeye cyafashwe kuri abo bagabo ari ugufungwa ubuzima bwabo bwose. Abo bagabo bafashwe mu kwezi kw'icumi n'ibiro by'inyamirabami bya FBI igihe bafatwa mu mugambi wo kunyuruza buramatari Whitmer aho yari mu buruhuko mu rugo iwe mu buraruko bw'iyo leta. Igihe urwo rubanza rwatangura kumvirizwa mu kwezi kw'icumi umukozi wa FBI Richard Trask yavuze ko abo bagabo batandatu bari bagambiriye kandi no kunyuruza buramatari w'umudemokrate wa leta ya Virginia Ralph Northam. Umutegetsi mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabonanye muri iyi ndwi n'abategetsi ba Talibani hamwe na leta ya Afghanistan yabasabye kugabanya ubwicanyi muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Aziya cyatabaguwe n'intambara. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare cya Amerika General Mark Miller yaragendeye Qatar ku munsi wa kabiri kuganira n'abategetsi b'abatalibani bari Doha ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Ku munsi ukurikira wa gatatu yaciye ajya i Kabul muri Afghanistan kubonana na Perezida Ashraf Ghani ubaye ubugira kabiri uwo mutegetsi abonanye n'abatalibani.
Urakoze ya Rais Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Udukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 n'imetero 41. Mu Rwanda tubwira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Urwego rugenzura abamenyesha makuru mu Rwanda ntiruvuga rumwe n'abamenyesha makuru ku ngingo y'ukwandika mu buryo bwemewe n'amategeko ku mihora ya YouTube ikora nk'ibimenyesha makuru vyigenga.
Uburyo bw'ubugenzuzi niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya, ese nta yandi mategeko bigongana nabyo? Ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo?
Uyo ni John Williams Ntwari, afise umuhora wa YouTube uzwi nka Ireme TV.
Ibigano twagiranye bitari imwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye n'imanyamakuru rimwe, akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru y'iprofessional bari akawunti riryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kaje ka buri munsi.
Uyu nawe ni Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego RMC. Abashingamateka b'Abarundi basaba umushikiranganji w'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ntiyagire abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwa imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu ihuriro ry'iminsi itatu rijanye no kwihweza ingene amahinguriro mu Burundi yifashe n'ingene yotezwa imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta yiteguriye gufata mu mugongo amahinguriro yo soko ry'iterambere. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri iryo huriro ry'abagwizatunga bafise amahinguriro ririko rirabera mu hoteli Club du Lac Tanganyika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abari bitabiriye iryo huriro ko ata gihugu gishobora gutera imbere kidafise amahinguriro yifashe neza. Yamenyesheje ko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira abashaka gushinga amahinguriro boroherezwe mu ntumbero yo gukora bunguka. Evariste Ndayishimiye arashikiriza ibimaze gukorwa na leta y'u Burundi.
Leta rero yarakoze uko ishobora kugira ngo ishyire abenegihugu ku kivi, kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronke ibyo mushobora guhingura. Twarakoze ibishoboka byose kugira ngo nabo benegihugu tubegiranirize mu makoperative, kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga. Leta kandi yagerageje kwagura akarere kugira ngo ibyo mwahinguye bironke isoko. Leta kandi iguma ishyiraho amategeko yorohereza abagwizatunga, kuko namwebwe mutegereza kubona yuko mufise umwizero mu byo mukora.
Kugira rero icyo gisata gitera imbere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arafise ibyo asaba abagwizatunga n'iby'abahanura.
Mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza, musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cyacu bakabona n'ibyo bokora. Rero nagira ndabakebure ko mwebwe ari mwebwe musarukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze. Ntongera nkabasaba kandi uko abagwizatunga mutoca ku ruhande rumukore ibihingurwa bitagira akanovera, kuko dukeneye ko mukora bishobora gutuma namwe mujya mu mahiganwa mu yandi mashyirahamwe y'akarere. Ikindi nohanura nuko abagwizatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki, kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba.
Umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko mu gihe umugambi w'igihugu ujanye n'ingene amahinguriro akora uzoba utaraboneka, amahinguriro yo mu Burundi azogumana ibibazo kandi ariyo yari isoko y'iterambere.
Hari haratangwa umugambi wo gushyira icyo bita politique nationale d'industrialisation, umugambi w'igihugu ujanye n'ingene z'amahinguriro vyokugwa byose kuraba ubushobozi ingene rw'amahera yoboneka ibisata byo Burundi bwoshiramwo valera juti ibisata byo tuba amahinguriro mu Burundi acakomera kubera bibakorera mu hantu twosha dufisa kungu ko gusumba akabirya subyabandi byose bakabiraba n'ukurayo uko bijya bya controle de qualité urabona hariho ibisata bizabira ku bintu byahinguwe bijanye n'ibi bikora ibyangombwa kugira abantu baze barahingura ibintu kumbura bidakwije ibyangombwa tudashobora no kuruha amasoko bijanye no kugwiza amahinguriro utabyitondeye urashobora kubihomberamo ugashyiramo umutahe mwinshi mugabo wakora ibintu bizangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyikira abantu ubuzima canke
nabenda amahinguriro bamenyesha ko hakiriho intambamye zibabuza gukora batera imbere. Olivier Suguru arongoye ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi aragaruka kuri zimwe zimwe.
Igisigaye gukorwa n'uko hari umuyagankuba atari mwiza, umuyagankuba nawo bikaba biva ku bintu by'amarinye de transmission bimwe biyama insinga zitwara umuriro. Aho tubajije muri za jide zatubwira yuko ibyo bintu biko birigwa kugira ngo babihindure. Ibyo nabyo rero bica bituma amamashine dukoresha ashobora kugira ibibazo twifuza kandi tubibaza yuko icyo rero kibazo bizoturinyisha Burundi. Ku byerekeye amafaranga agaciro nibyo sagasesishwa muri amahinguriro akenera cyane amafaranga agaciro kugira ngo agure ibyankenerwa kugira ngo amahinguriro ashobore gutransforma kuronka bya podifini. Ikibazo n'ikiraturinyisha Burundi mugabo ico no bemerera nuko mu mafaranga agaciro ari mu gihugu abantu ba mbere bafise amahirwe yo kuronka amafaranga agaciro kubwambere na mbere amahinguriro arimo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko habaye urunani kuva ku mitumba n'amashyirahamwe azotera imbere, niko kubwira abo bene amahinguriro ko wo kwitegurira guhingura ibizova mu makoperative y'abanyagihugu ari ku mitumba 2339 agize u Burundi, aho buri koperative yahawe na leta imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi kugira zigwize umwimbo. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Abashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganji w'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ntihagira abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwe imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira. Umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya araduha inkuru y'Idonid.
Batowe n'abarundi kugira abaserukire mu nama nshinga amateka babwiye umushikiranganji w'ubutungane ko abanyagihugu na cyane cyane bato bato barenganywa rwose n'urwego arongoye. Bede Nyandwi yasiguriye umufasoni Janine Nibizi ko ikibazo nyamukuru ari abacamanza batigera bageze ibirenge ku rubuga iyo bafata ingingo. Mushinga mateka na nansi mani ambo na nawasa anga uwe burgubu tunga nerusi ibazo kungerozo ose.
Ina mungu cha maza, temu mwenza nyeme kwa mungu cha ati, mwenye chule kitecha na kachiko, izini ilazi kutunga ati, mungile koko, hata wanya kuhigwa, nisho nituma, izo mamba chisipa na hati. Ima kwa mwenye kwa wati, uja kukumisumi, uja kukumisumi.
Umukenyezi Jacqueline Nkurunziza na waragwishinga n'imanza zerekeye amatongo zicibwa nabi zikaba intandaro y'umutekano muke mu gihugu.
Nibaza ko ahanini nyinshi zifatiye ku matongo cyane cyane ku cyimbo mu ngiro z'imanza zimwe zimwe murazi inkuru zivuga kuba kora zifite sosiyali zo kuba perezida. Cyenda proposa ko mwana mabizi washyize mu kuraba neza kuraba izo manza zisanzwe zitageze neza n'ibihari.
Jean Claude Nimbona wasaba ku rwego rukuru rw'ubucamanza agogira isata mu ntara kugira ruramire abanyagihugu bato bato barenganywa bivuye ku mikoro make. Petroni Bucumi wiki musonga ni manza zidashirwa mu ngiro akemeza kwa ndiri. Jean Bernard Mbanye nawe yemeza ko abacamanza bakorera ku gisure.
Ndashaka bakabaye uko sala n'umukirisita n'agatekereza ko ari kuri cyo cy'ubwati cy'abantu n'abayoboka kandi barigeze n'amabiyendera n'izabaze amezi.
Ibi ni rwanda Daniel Gerard ndabirabe yatwaye inama nshinga mateka naho yemeza ko byose bitera ngo de
yabaje kuba harabaga bashobora kutubaza yuko abacamanza karabi bakige kuko mbivuze rero uko tumenga abacamanza babagiriwe akandi abacamanza bagiriwe kumva ko abacamanza bahurirwamo abacamanza kandi abakisomaliza bafise umucamanza wo mu Burundi arigenda ubucamanza basoma babaje gukora kunda ubucamanza ni komite y'ingorane rube gito
umushikanganje w'ubutungane nta kandi zabajejwe bagirizwa gusa shimangira ku bwigenge babufise n'ubwikoresho bidakwiye. Janine Nibizi naho bahitoye amakemwa y'integuro y'itegeko rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza yemejwe n'abashinga amateka ikazoshijyanwa mu nama nkenguzamateka naho Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge. Umukuru wa komite ngenzuzi y'inama nshinga amateka ya Amerika ishami ry'abadepite Caroline Maloney yandikiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amusaba kurekura vuba na bwangu no kugarura muri Amerika Paul Rusesabagina yemewe n'amategeko y'ico gihugu ku munyagihugu wacu. Muri urwo rwandiko Depite Maloney avuga ko Leta y'u Rwanda yakoresheje uburyo bufifitse gushukashuka no gufata Rusesabagina bityo ikirengagiza inzira zitegekanywa n'amategeko ya Amerika zerekeye gusaba no guherekanya abikekwa ibyaha. Kuri we ibyo byishe itegeko rya Amerika rigena inzira z'uko abikekwa ibyaha birimwo n'ibyiterabwoba bategerezwa gukurikiranwa canke ibindi bihugu bibakurikiranye ko ibirego nshinjacaha. Ejo ku munsi wa kane Leta y'u Rwanda yarasubije Depite Caroline Maloney wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ifungwa rya Paul Rusesabagina. Ibarwa yarungitswe ivuga ko Rusesabagina afise uburenganzira ku rubanza ruciye mu muco ahabwa n'ibwirizwa shingiro. Thomas Kamilinda araduha ibindi.
Mu ibaruwa yashyizeho umukono ejo kuwa gatatu, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge aramenyesha Depite Caroline Maloney ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga. Ati nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha NPPA mu magambo magufi y'Icyongereza rubigaragaza, ifatwa n'iburanishwa bya Rusesabagina bishingiye ku bimenyetso bifatika na ubwe atarigera hakana kugeza ubu kandi bizwi na bose. Ministre Businge arakomeza ati urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha NPPA basobanuye neza mu nkiko no mu itangazamakuru ko Paul Rusesabagina atashimuswe kandi ko atahererekanyijwe hagati y'ikindi gihugu n'u Rwanda. Yavuye i Dubai ku bushake bwe mu ndege yihariye, indege igeze mu Rwanda yayururutse ku bushake bwe, nibwo yafashwe bikurikije impapuro zo kumuta muri yombi ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasohoye mu 2018. Ubushinjacyaha burega Paul Rusesabagina hamwe n'abandi bantu 18 ibyaha bikomeye birenga 9 birimo kurema umutwe ufite intwaro utemewe n'amategeko, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gushyira imari mu iterabwoba, ubuhotozi, gushimuta abantu, gusahura, gutwika, kugerageza guhotora, kugaba ibitero, gutukana no gusebanya n'urugomo, byose bikoreshejwe nk'intwaro y'iterabwoba. Urukiko rwatangaje ko urubanza rwabo ruzatangira ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere 2021. Bazaburanishwa n'urugereko rw'urukiko rukuru rw'u Rwanda ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ruri mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo. Ikindi kandi ubushinjacyaha NPPA bugaragaza ko Bwana Rusesabagina atigeze abigira ibanga cyangwa se ngo abiceceke ko afite imigambi y'ubwicanyi. Urugero mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2018 nka president wa MRCD ubumwe n'ishami ryayo rya gisirikari FLN NLF Force de Libération Nationale National Liberation Forces yatanze ubutumwa bw'umwaka mushya kuri YouTube avuga ko ashyigikiye urubyiruko rwa FLN kandi ahamagarira kumugaragaro intambara ku Rwanda. Yaravuze ati giye kirageze kugira ngo dukoreshe uburyo bushobotse bwose kugira ngo tuzane impinduka. Ubushinjacyaha NPPA bugaragaza ko nyuma y'iri jambo umutwe MRCD FLN wagabye kandi wigamba ibitero by'iterabwoba muri Nyamagabe, Nyaruguru n'ishyamba rya Nyungwe mu majyepfo y'u Rwanda mu 2018. Ibi bitero byahitanye abantu 9 bikomeretsa n'abandi benshi. Uyu mutwe kandi waratwitse uyogoza imitungo y'abaturage n'ibikorwa remezo birimo inyubako ya koperative, amamodoka, amapikipiki n'ibindi. Tubibutse ko ubushinjacyaha NPPA bwashakishaga Rusesabagina ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kuva mu 2010 biturutse ku bimenyetso ko yatangaga imari muri FDLR yari yaremejwe ku rwego rw'isi nk'umutwe w'iterabwoba ufite umugambi umwe rukumbi wo gushyira iterabwoba mu Rwanda no kuruhungabanya. Uyu mutwe ukorera mu gice cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubirebana n'impungenge mufite ku buzima n'uburwayi bwe n'imiburanishirize ye, ndabasabye rwose mumenye ko Paul Rusesabagina ameze neza, abonana n'abaganga b'umwuga kenshi kandi n'umuryango we bavugana kenshi barabizi. Kubera ko afite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'ububiligi, akaba kandi afite uruhushya rwo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadiplomate b'ababiligi n'abanyamerika bamusura kenshi buri gihe cyose babisabiye. Namwe mwagombye kubyigenzurira ko ari byo. Paul Rusesabagina yunganiwe n'abanyamategeko yihitiyemo. Kimwe n'undi munyarwanda uwo ari we wese, uburenganzira bwe ku rubanza rudafifitse runyuze mu mucyo buteganijwe kandi burengerwa n'itegeko nshinga. Iyi rero ni ibaruwa n'igisubizo cya Leta y'u Rwanda binyuze kuri Minisitiri w'Ubutabera Johnston Busingye yandikiye Depite Caroline Maloney wo mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Ijwi rya Amerika ryari ryifuje kuvugana na Minisitiri Busingye ngo aduhe ibisobanuro birenzeho, ariko ntiyaboneka kuri telefone ye igendanwa.
Urakoze Thomas. Mu Rwanda hasohotse amabwirizwa ko ushaka gushinga umuhora wa YouTube ategerezwa kuwandikisha ugakora mu buryo buzwi kandi bwemewe n'amategeko. Bamwe ariko basanga ari ubundi buryo bwo gushaka kuniga ubwigenge bwo gutanga ivyiyumviro. Umenyesha amakuru wacu Eric Bagira Ubusa adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ufatiye kubikubiye mu irangashingiro ry'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda agenga iyandikwa ry'ibigo by'itangazamakuru bisakaza amakuru byifashishije murandasi, biboneka ko isobanura mpamvu ishingiye ku biganiro n'imyanzuro byavuye mu nama nyunguranabitekerezo hagati y'urwego RMC n'abakoresha umuyoboro wa YouTube yabaye mu mpera z'umwaka w'2019. Abemeje ko kwandikisha imiyoboro yabo bigamije kugira ngo birengere ibyo batambutsa, cyane ko zikoreshwa n'abanyamakuru kugira ngo zigere ku bantu benshi hagamijwe kumenya nyesha kwidagadura no guhuza abantu. Muri iyo nama kandi banzuye ko abanyamakuru bo mu Rwanda barushaho gukurikiza amabwiriza ngenga myitwarire n'andi mategeko. Ingingo ya gatandatu y'aya mabwiriza yo kwandikisha imiyoboro ya YouTube irareba ibisabwa muri rusange ushaka kwandikisha umuyoboro we, harimo ko umunyamakuru agomba kubagaragaza ibimuranga ndetse n'ikarita yemewe n'amategeko. Ku munyamakuru Gana John Williams afite umuyoboro wa YouTube uzwi nka Ireme TV, hari ibyo ashima muri aya mabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura.
Cyo kuba hari amabwiriza agomba gukurikizwa cyangwa kubahirizwa mu gutambutsa ibitekerezo cyangwa gushyira amakuru kuri YouTube, nibura kuba hajyaho inzira igaragaza ibitagomba kurengerwa, ibitagomba gukabya, ibitagomba kwangiza sosiyete, icyo nicyo kwishimira.
Ariko nanone Bwana Ntwara gasigarana impungenge zishingiye ku ngingo zitandukanye zirimo igiciro avuga ko gihanitse gicibwa uwandikisha umuyoboro wa YouTube. Kugeza ubu biracyari amafaranga 50,000.
Ari amafaranga yo kwandikisha 50,000
harabawe naho amafaranga n'ikiguzi kinini cy'akabiri kikaba uburyo bw'ubugenzuzi niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya ese nta yandi mategeko bigongana nabyo ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo
sibwana ntwari gusuta ari kwemeranya n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ku ngingo yo kwandikisha umuyoboro wa YouTube ahubwo hari nabandi babibonera mu ndorerwamo yo gushaka kugenzura buri kimwe mu buryo abantu bagombye gutanga ibitekerezo uyu wanze kumvikana kanasaba ko tumurindira umutekano arasanga ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo
yana Korea ruguru aho itangazamakuru indwara y'ikiga leta gusa mbega niho kuniga itangazamakuru muri rusange nkuko bisanzwe bikorwa hari nk'imara polyaporter San Francisco u Rwanda ruzafata imyanya ya nyuma ngasakuza kandi ibi byose bituruka kuniga ibitekerezo byanyu nkuko nguko muri rusange njye niko mbibona nyine wagombye koroshya icyo bita social media ni ikoreshwa ku isi yose ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda
Ijwi rya Amerika ivugana na Bwana Emmanuel Mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego RMC yavuze ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube babiganiriyeho n'abanyamakuru bayikoresha n'uburyo bwo gutangaza makuru Bwana Mugisha avuga ko kubandika bizabafasha igihe havutse ibibazo kandi bikanateza imbere abakorera itangaza makuru ku muyoboro wa YouTube
Ibiganiro twagiranye bitari rimwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye n'imanyamakuru rimwe akenshi tuzi neza yuko itangaza makuru y'iprofessional bari account biryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kabyo ka buri munsi so nakuntu rero waryoze umuntu amakosa yakoze utanze kuko twagiye twakira ibirego by'abantu bakirege bavuga bati icyo ni imyinshi yamvuze n'ibindi kandi sibyo twashaka gutimenya utishakisha nubwo twagiye tugira ibyo biganiro by'ukuntu twari dushoboye kubwa impamvu zo kunoza imikorere y'itangazamakuru ryo kuri izi mbuga indi ya kabiri nanone ishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga n'uburyo yubahiriza amahame y'umwuga nubwo YouTube ifite polisi yayo polisi yayo nayo itandukanye n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru
naho kubavuga ko ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo urwego RMC ruvuga ko ibyo ari imyumvire yabo rutagira icyo ruhinduraho ariko ko intego inyamukuru ari uguteza imbere itangazamakuru
ababitekereza batyo n'abafite imyumvire bafite uko nahindura ariko si uko tubitekereza ni ugufasha uyu mwuga nta kintu kirimo kimwe cyo kuniga nta kintu kirimo cyo kubangamira ahubwo ni ugushyigikira no kuriha ireme kugira ngo akore neza
Ijwi rya Amerika ishatse kumenya niba hari inkurikizi ku bazasigara cyangwa se bazinangira ntibandikije imiyoboro yabo ya YouTube Bwana Mugisha yavuze ko abo bazajya bafatwa nk'abantu basanzwe ku buryo amakosa cyangwa ibyaha bakora bazajya babyirengera mu nkiko n'ahandi ibisubizo bya Bwana Emmanuel Mugisha wa RMC birasubiza kandi bigasa n'ibirema gatima abakoresha YouTube nka Bwana Kelly Rwamapera umuyoboro we wa YouTube Rwamapedia awukoresha mu buryo busanzwe utangiraho ibitekerezo
numvise icyo gitekerezo numva ndakigaye rwose ntabwo ari cyo bakare bakomeze mu binyamakuru biki ibyo nta kibazo ariko umuntu social media ye na social life ye ibintu yishyiriraho nkanje ubwanjye yanjye ni comments ku ndirimbo z'abahanzi ku bihangano ishobora kuba ari ni foto nkavuga nti yashatse gusobanura iki niyo cyane yanjye kwijyana mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ngo bagenzure kandi ntagifite nk'umunyamakuru ndumva ari ibintu bigayitse cyane rwose
kubireba usabwa kwandikisha umuyoboro we wa YouTube atari umunyamakuru asabwa gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye basabwa kandi kugaragaza kopi y'icyemezo cy'urwego rw'igihugu rw'iterambere RGB gihabwa ibigo byanditse byemeye gukorera mu gihugu yari ngombwa Ijwi rya Amerika yabonye urutonde rw'abantu 90 bivugwa ko bitabiriye inama hagati ya RMC n'abakoresha imiyoboro ya YouTube tubi nibivuga ko bemeranijweho mwiyandikwa ryabo icyakora babisesengurira hafi bo baravuga ko iyi ngingo yo kwandika imiyoboro ya YouTube ishobora kuzatuma u Rwanda rwongera kugaragara mu myanya y'inyuma ku rutonde rw'uburyo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo eh bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanya ha niho amakuru yaka kanyagarukiye mwakoze kugumana natwe mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.